Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018 kuri mikoro 11 Fiden Yonga.
Hariho abanyepolitike badashaka ko societe civile amashirahamwe yigenga abapfasoni bo barabira ku isahani. Mwumenye yuko amashirahamwe yigenga abayagwanya babona kumenga rafite ibyo babuza.
Uyu ni Gabriel Rufyiri ayoboye ishyirahamwe Oricome ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu mu Burundi, avuga ku ruhara rw'amashirahamwe yigenga mu biganiro bihuza Abarundi. Turavuga no ku kibazo cyo gusaza kw'ishure gisumbuye rifise uburaro Perezida Mekiro Ndadaye yasigiye intara ya Kirundo, no ku kibazo c'abakobwa bakiri bato baterwa inda n'abagabo mbere n'abasore hama bakanga kwiyandikisha ko abo bana bavutse mu Rwanda. Turabafitiye n'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Baramutse Fidele, tuyahera mu biyaga bigari nyene. Abarwanyi w'umuhari witwaje ibirwanisho ADF barishe abanyagihugu 15 bongera baranyuruza abana barenga 10 mu gitero cyabereye mu gice cyo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihitiyemo ikiza cya Ebola. Ibyo bikaba byashyikirijwe n'igisirikare cya Kongo ku munsi w'Imana ejo. Icyo gitero cyabaye mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese ryari rikiri mu bikorwa byo kurwanya bwa nyuma ikiza cya Ebola. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus aranegura icyo gitero mu gihe umutegetsi nawe wa OMS muri yo ntara avuga ko batazi kiringo ibikorwa barimwo byo kurwanya Ebola kizomara kubw'ibyo bitero. Muhari w'abarwanyi ubutegetsi bwa leta ya Uganda wo mu murwi Allied Democratic Forces ADF mu funyafunyo niwe wateye ibirindiro by'abasirikare ba Congo no mu cyungararo y'intara ya Beni ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, nkuko byashyikirijwe na Kapitene Mark Hazukai Monga wo mu nteko za MONUSCO. Icyo gitero cyo mu ijoro cyabaye inyuma y'aho abakozi babiri bo mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abasirikare b'igihugu biciwe n'uwundi muhari w'abamayimayi witwaje ibirwanisho. Ubaye bwa mbere abo bakozi bishwe muri iki gihe barimwo cyo kurwanya ikiza cya Ebola. Igihugu cya Arabia Saudite nacyo kimenyesha ko cyakoze ikosha rinini kandi rikomeye mu kwica umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi mu nyubakwa ya konsira y'icyo gihugu iri i Istanbul ku murwa mukuru wa Turukiya, kandi kiremeza ko ababikoze bazobyishura. Mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yo ngaha muri Leta Zunze Amerika, umushikiranganji wa Arabia Saudite ajejwe imigenderanire n'andi makungu Adel Al Jubeir yatangaje ijo kuw'Imana ko abakozi b'ico gihugu bamwishe ubarongoye atabizi kandi ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Umushikiranganji yarahugije umuryango wa Khashoggi ariko nta makuru y'ingene yishwe n'ikiziga ciwe aho cyo bakiri nimba kandi n'umuhungu w'umwami Mohammed bin Salman yarabigizemwo uruhara. Muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ashikiriza ko twigoro twose turiko turakorwa kugira bahagarike isinzi ry'abimukira bava muri Honduras berekeza muri Amerika. Abo bimukira batanguye urugendo mu ndwi iheze muri Honduras bahagaritswe n'abategetsi ba Mexique ku cicaro ku kiraro murambabarira kiri ku rubibe icyo gihugu gihana na Guatemala, ariko benshi bahisemwo gukorokera mu mazi babona kujabuka urubibe. Perezida Trump hamwe na umugambwe wa Republican bagize iki kibazo cy'abimukira ikintu gikomeye cyane mu matora y'abashinga amateka iyo mu kwezi kuza. Bagiriza abademokrati kugururira imbibe abicanyi hamwe n'abinjiza ibiyarura mutwe muri Leta Zunze Amerika. Umuryango utabara imbabare ku isi ariwo Croix Rouge watangaje ku munsi wa gatandatu ko benshi muri bo uriko urafasha abenshi ari abagore hamwe n'abana, kandi ko bakenya amazi babangamiwe n'indwara zo mu nda hamwe n'ibikomere byo mu maguru kubwo kugira ingendo ndende. tukivuga kuri ico kibazo nyene igisata cishiramwe mpuzamakungu ni cita ku magara y'abantu HCR cashikirije ku butungane bwa leta z'umwe za Amerika tacu buri ko burafasha kuri ico kibazo cayo mukira kubwa HCR abantu bahunga ubwicanyi no gutotezwa mu bihugu byabo barafise uburenganzira bwo gukingirwa n'amakungu. HCR ivuga ko kureka abimukira ibihumbi bava muri Honduras bagashika ku rubiye rwa leta z'umwe za Amerika bitaze bavyoroshe, ariko umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko kugarura rubibe atari nyishu bizobangamira kuruta abahunga ubwicanyi mu bihugu byabo. Yasri avuga kandi ko HCR ibandanya ikorana na leta z'umwe za Amerika kugira babone by'ukuri ko ico gihugu gikora cisunze amategeko mpuzamakungu. Amakuru yarabandanya, abantu bashika kuri 18 barafuye nyuma yaho gari ya moshe barimwo itereye barabara iratembagara muri Taiwan hareje ku munsi w'Imana. Nisanganya riteye ubwoba ribaye haraheze imyaka irenga 25. Abategetsi bajejwe kunguruza abantu na gari ya moshi muri ico gihugu batangaje ko abantu 366 aribo bari muri iyo gari ya moshi ariko ija mu gisagara ca Taitung mu bumanuko bw'ico gihugu. Imvo nyamukuru y'iryo sanganya iracatohozwa kandi abategetsi ntibaremeza ko hari abo abagikomeye bagotewe mu vyuma vyo gari ya moshi. Iryo sanganya rya gari ya moshi ryabaye ribi cyane kuva mu mwaka w'1991 igihe abantu 30 bapfa abandi 122 barakomereka.
Urakoze Aloyisi ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho amashini hamwe yigenga yashikirije ibiro vy'umuhuza mu matati y'Uburundi Benjamin Kapa ukugenda gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Bamubwiye ko indyane za politike zatumye abantu benshi bicwa abandi baranyuruzwa abandi barapfungwa hakiyongera ko abahunze igihugu hamwe rero n'ubutunzi bwasubiye inyuma. Bamusavye gushiramwo ishaka mu gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi kugira ibintu bisubire mu buryo. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye inkuru ari yarusha.
Abagize amashirahamwe yigenga adahanira inyungu za politike, abakenyezi, ugwaruka, abaserukira amashengero n'ibimenyesha makuru bitavye ubutumire bw'umuhuza matate y'abarundi n'abantu 12 bitoreye Musenyeri Simone Ntamwana kugira ngo abe ari wababera umuhuza no mworosha bikogwa akanaserukira uwo mugwi. Musenyeri Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega yaserukiye ishengero Katolika. Ibiro vy'umuhuza vyabasavye guterera ivyiyumviro kugira ngo amatora ategurwe neza hatitawe ku mwaka yotegurirwamwo uwo ariwo. Nabo mu vyo bashize habona harimo ingene ibintu byifashe mu Burundi kuva ku ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu gushika ku butunzi bwasubiye inyuma. Faustin Ndikumana yaje ava mu Burundi atwara ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama.
Ibibazo bya politiki, imigambi iri ikora gute, mbega irashika ku rubuga bwirije mu matora, mbega ishobora kuronka uburyo gute bwa kampanyi, ibyo byose bijaye n'ingene demokrasi n'imigango biriko birakora kugira ibije mu mato ugasanga vyagarutse. Mwenye sho gushikira ibimenyesha makuru n'imiki hacaza n'ikibazo kivuga kiti mbega ibijanye n'umutekano byifashe gute, ibi byo kugira abantu banyuruzwa abantu bapfa byuhagarara gute, kuko birashobora kuba n'intambamyi muri yo umutekano, umutekano w'amatora cyangwa n'ibiki kandi n'ank'ivyimpunzi n'umutekano hagatasura kagaruka rero ibindi bijanye n'amatora bwite. Mbega amatora bwite kugira amategeko meza yomera gute, ubuserivasi byomenya gute, nyamase ni byose bica biza twagira tubivuze kugira tugire tubitereye. N'ikindi kibazo rero gica kiza cyaka ni kibazo cy'ubutunzi nyene n'imibano ko kibanyikaruka kati abarundi bamerewe nabi, abana bashunje batiga amashuri yasubiye inyuma indero iki ubukene bwiyongereye.
Yamara naho biruko harabandi babona ko kuva mu mwaka w'2016 hari intambwe itari nto yatewe na impinga ikiri ndende. Umwe muri bo avuga cane cane umutekano mu gihugu ibyirizwa shingiro ryatowe ku bwinshi umugwi ushinzwe gutegura amatora wagiyeho hamene mpunzi zibandanya guhunguka agafatishira megita impunzi hashtag nk'icabona abo bitavye ibikogwa yarusha bashikirije n'amakenga bafite kubona umuhuza atabatumiye ngo bazoze kuraba ingene abanyapolitike baganira bashikirije umuhuza ugwandiko rusaba kuboba bahari nk'ivyabo navyo amasezerano ashobora gucikwa ko nishegwa mu ngiro ryayo. Gabriel Rufyira tware orikome uwo mugwi wamugize nk'umuvugizi.
Hariho abanyepolitike badashaka ko societe civile amashirahamwe yigenga abapfasoni bo barabira ku isahani. Nivyo nabusigurika kuko mwomenye yuko amashirahamwe yigenga ari mu mashirahamwe yakozwe ko nibibazo byabaye kuva mu 2015 kubera ari ijwi ry'abanyagihugu abayagwanya babona kumenga arafise vy'ababuza. Ikigira kabiri amashirahamwe arafise intererano ikomeye cyane atanga mu biganiro. Ikigira gatatu nuko amashirahamwe agomba kubicabona ibyo twita témoin kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ngene uzoba bitabishize mu ngiro twebwe ndatuvuge tuti wewe urahemuse uhemukiye abarundi wari wemeye ibi. Kane nuko amashirahamwe agomba kuja mu bakurikirana ibizoba byashizwemo ibizoba byashizweko rosquivido la mise en application kira noneho icya gatano turabarundi bakurikirana igihugu cyacu iby'igihugu cyacu ibyo ni ibintu bine bihambaye cyane bituma amashirahamwe agomba kuba hari.
Ivyo biganiro nyezina basaba kuzogiramwo uruhara nibihariwe abanyepolitike bizobakundwiza ku vitariki 24 kuri uyu wa mungu ari nawo munsi wa nyuma uwo mugwi wifatanije n'abarundi mu kwibuka imyaka 25 iheze incungu ya demokarasi wahoze ari umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior agandaguwe. Mu nkuka y'imisa yasomwe na Musenyeri Ntamwana abatware b'igihugu basabwe kugira urukundo kwicisha bugufi gutunganya neza igihugu no gushira imbere inyungu z'igihugu aho gushira imbere inyungu zabo. Pye Claven Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muremurire ya Colorado leta z'umuma za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuyindi inkuru yerekeye Burundi, Perezida Melchior Ndadaye yarasize izina mu ntara ya Kirundo muko baronse ishure ryisumbuye rifise uburaro. Yamara inyuma y'imyaka 22 ritanguye ubu rifise ikibazo cyo gusaza. Ubuyobozi bw'iryo shure busaba gufashwa kugira risanugwe. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mgenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ku rutonde rw'amashure yisumbuye ari mu Burundi, ishure ryisumbuye rifise uburaro rya Kirundo rizwi ku izina rya Lycée Kirundo. Yamara abenshi mu ntara ya Kirundo ndetse n'abandi barizi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu barizi cyane ku izina rya Lycée Ndadaye. Si izina leta yatangaje icese ko yitirirwa iryo shure, ariko riguma rishaka gufata cyane iryo somero. Umuyobozi w'iryo shure nkeza bahize Siriac avuga ko iryo zina benshi bitirira iryo shure rifise kahise gisangije.
Benshi barize ku izina rya Lycée Ndadaye kuko ku muzo w'umuhisi Ndadaye Melchior umukuru w'igihugu wa mbere yaratowe biciye mu ntara rusange, nawe yacigira icyumviro cy'uko umugambi wa rusange watekanirije wo kubaka agasho muri iyi ntara ya Kirundo wahindurwa, noneho bakagira umugambi wo kubaka ishuri nk'uko we yabyiyumvira. Avuga ati muri iyi ntara turaje ubukene bw'amashuri tukaraha n'urugero abanyagihugu ariko barigako icyoza imbere s'agasho ntabwo twashyira imbere ishuri. Nawe yaca yemerera rero abanyagihugu ko igihe umugambi wiwe waramuka utsinze yacashira mu ngero cyo cyumviro cyiwe.
Icyumviro cya Perezida Melchior Ndadaye cyo guhindura ibuhero mu ishure nticyashotse gikunda kubera yaciyagandagugwa ku bukene bw'amashuri yari mu ntara ya Kirundo. Abajejwe intwaro baci baje mu rugamba rwo kwishyuza leta ishure riboneka hakiye imyaka itatu. Jean Bosco Nkiraguhiga yari umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ishuri ritangu.
Kubera ko twari tuzi yuko iryo jambo rikomeye cyane Perezida Melchior Ndadaye yari yavuze indongozi zo mu ntwaro, twashiye tuboneraho kugira ngo dusubire kubaza icyo kibazo yuko iryo shuri koko buhindura rikabamo ishuri. Iryo shuri ryari rikenewe kubera mu mashuri yisumbuye afise indaro ico gihe mu Kirundo yari amashuri abiri yonyine, yari lise pedagogique kuvuga ishuri ry'inderabigisha rya Mukenke n'ishuri ry'inderabigisha ry'Ikanyinya. Aho Ikanyinya bari abakobwa gusa, ico gihe nta shuri ramurira kuja muri kaminuza ryariho.
Leta imaze gukomorera intara ya Kirundo iryo shure, haci hakurikira ibikorwa vyo kurihindura. Ibikorwa vyabandanye abanyeshuri biga. Umwe mu batanguranye n'iryo shure avuga ko inyubako barimo ico gihe ataho zari zitaniye n'ibohero.
Prefecture aho twafungurira nta madirisha yari ahari, aho twe twigira muri 3e lettre moderne mbese n'ahandi gushika muri premiere, urabona yuko ari nka prison kuko nta madirisha yari ahari, ayo bace nayo yari hejuru kure kuburyo tushobora kuri mu ishuri ngo ubone hanze ucije midi.
Ati kubyo Perezida Ndadaye yakoreye intara ya Kirundo, iryo shuri ryari rikwiye kumwitirirwa rikajya ko n'ikibutso.
Utagize amahirwe ngo bakoreye anti mu yindi ntara nk'ingozi kuri Don Bosco canke ku iseminari y'Umuyinga, nta mahirwe waronka yo kugira ngo ushobore kwiga imanite generale mubandanye kuri kaminuza. Je mbona ata mahirwe nari kuronka yo kubana kugira ngo kaminuza. Birakwiye cyane ko bari mwitira ikaje no mu nyandiko mbese bakahasha n'icibutso. Je uko ndabibona cerekana umuhisi Ndadaye Melchior kuko niyo kwa kinini yakoze cyane ku ntara ya Kirundo.
Ni igikorwa kinini umuhisi Perezida Ndadaye yakoreye intara ya Kirundo, nk'uko byemezwa kandi n'umuyobozi w'iryo shuri. Mu myaka 2022 iryo shuri rimaze, Siriyake Nkeza Bahizi arirongo yavuga ko hamaze guca abanyeshuri barenga ibihumbi bine, rikaba rimaze gutanga impapuro z'imitsindo igihumbi n'amajana atanu n'icyenda. Inyuma y'iyo myaka yose rimaze riramurira igihugu, iryo shuri rirafise ingorane zitari Siriyake Nkeza Bahizi.
Bisi cy'ubunganira abashoboye gufata inkingo kwiyumvira ku buryo ishuri nk'iri risanzwe riri mu mashuri make aho abana biga barara, ryafatwa mu mugongo kuko nk'uko mubizi mwabibonye inyubako zisa n'izishaje, aho abanyeshuri barara canke bafungurira ntahantu harakenewe gusanurwa. Ico kimwe n'aho basanzwe bikora ko haba mu byo kwitunganya utuzu twa Busugumwe, ishuri nyiri ritagira korotire kuri biragorana n'aho abarirongoye bo kwitanga gute ntihabura agahazi.
Tubibutse ko Perezida Melchior Ndadaye azokwibukwa kuri uyu wa mbere nk'incungu ya demokarasi mu Burundi, azoba ariko yibukwa ku nshuro ya 2025 inyuma yaho agandaguriwe hamwe na bamwe mu bari bagize leta yiwe hari kuwa 2021 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu havugwa ikibazo c'abakobwa bakiri bato baterwa inda n'abagabo mbere n'abasore hanyuma bakanga kwiyandikisha ko abo bana bavutse. Inzego z'ubutegetsi zivuga ko icyo kibazo cahagurukiwe. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Nari umunyeshuri narigaga kundara n'umusore birangira nteye inda ahita akacaho aragenda ajya kwihisha, nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ntiyakira. Nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenze.
Iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu. Uretse uyu wayitewe n'umusore, hirya no hino mu Rwanda iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo. abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha na cyane ko abenshi bava mu miryango ikennye. Aba ni bamwe mu byo byabayeho baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana, umwana ni twebwe arushya twenyine. Mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, umwana ni twebwe arushya twenyine. Ariko mu gihe umwana yafite papa na mama ukora ku iburyo n'ibumoso. Yeba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona.
Duhura n'ibibazo mu mago, ubuse najya kubwira mama ati mpisa bunempa buri kimwe cyose, ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka kareba n'umuturage nakorera.
Igihangayikishije cyane abaho muri Nyamasheke ariko nuko babo babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere.
Abana bacu twebwe batwanditseho two bwacu, ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha. Inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa. Kubu ntaho bafite habarizwa.
Akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa, n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ngubu se nakiyandikisha aho umwana nkazamuremera iki mfite? Twumva nyine mwajya mudufasha mukambwira bari abasore bakatwandikishiriza abana.
Bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore. Aha naho ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini, ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe.
Twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi. Noneho nk'umuntu ugiye gushyingirwa muri kiriziya gatolika, paruwasi irimutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye, noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe. Noneho nk'umuntu utaba ufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha, urumva we ari nko muri indi dini, urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa.
Inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'Uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza kwandikisha abo bana, hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe. Bwana Habiyaremye Pierre Celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara.
Icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere, yaba se amwemera yaba atamwemera, kuko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu. Ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha, kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko. Igihe umukobwa yaduha amakuru natana yaduha tuzakomeza tuyakurikirane. Mwarabyumvise ko ngo twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa, tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru, bizagenda bicika.
Ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe, aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu Rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi 600 y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi 60 aribo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda. Ubwo yatangizaga umwaka w'ubucamanza kuri uyu wa gatanu, Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko nta nyoroshya cyaha na ntoya ikwiye kubaho kuwahamijwe ibyaha byo gusambanya abana. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa division ya mbere yatanguye mu mpera z'indwi irangiye mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere y'uyu mwaka yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize,
Kwa gatanu kuri stade ya Kigali Inyamirambo, ikipe ya APR FC yatsinze Amagaju FC ibitego bibiri ku busa. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine. Kuri stade Umuganda i Rubavu, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Kirehe FC ibitego bibiri ku busa Kirehe. Kuri stade Huye i Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Espoir FC ubusa ku busa kuri stade Gicumbi. Imikino itatu isigaye y'umunsi wa mbere wa shampiyona yabaye ejo ku cyumweru. Kuri stade ya Kigali Inyamirambo, ikipe ya AS Kigali yaguye miswi na Musanze FC zinganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Marine FC nayo yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Muganda i Rubavu. Muwundi mukino wabereye kuri stade ya Muhanga igitarama, ikipe ya AS Muhanga yatsinze Police FC ibitego bibiri kuri kimwe. Mu mpera z'iki cyumweru twatangiye hazakinwa umukino w'umunsi wa kabiri. Kwa gatanu kuri stade yo ku Kicukiro, ikipe ya Police FC izahura na Espoir FC. Kuri stade de la Mitie kumumena, ikipe ya Kiyovu Sport izaba yakiriye ikipe ya Marine FC. Kwa gatandatu hazaba imikino itanu. Kirehe FC izahura na AS Kigali Kirehe, Amagaju FC yakire AS Muhanga kuri stade Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe. Ku kibuga cy'Inyagatare, ikipe ya Sunrise izahura na Gicumbi FC, Bugesera FC ihura na Etincelles FC Nyamata. Kuri stade Ubworoherane i Musanze, ikipe ya Musanze FC izakira APR FC. Ku cyumweru hateganyijwe umukino umwe rukumbi ukazahuza Lyon Sport na Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Tuvuze ku makuru y'imikino muri rusange, mu cyumweru gishize mu Rwanda habaye ivugurura ry'abagize guverinoma. Uwari minisitiri w'umuco n'imikino Julienne Uwacu yavanywe kuri uyu mwanya. Bamwe mu bakurikirana siporo yo mu Rwanda bafite icyo bavuga ku mpamvu batekereza ko minisitiri Uwacu yaba yarambuwe iyi minisiteri.
Nanjye usanzwe ukurikirana siporo yo mu gihugu bose, minisiteri y'umuco na siporo hari byinshi yakoze, hari n'amakosa yagiye aba, n'amakosa ya protokole kubivuga. Turibuka nko muri cyane habaye ikosa ihuye, ubwo umuriro waburaga kuri stade bigateza ikibazo gikomeye cyane, bamwe bakanafungwa. Turibuka ejo bundi umukino wa APR na Rayon Sport bawujyanye Igisenyi, nabwo icyo kibazo cyarabaye, umupira urasubikwa. Mu byukuri n'ejo bundi nta minsi yari iciyeho Amavubi akinye, habaho ikosa ryo gutanga CD indirimbo y'igihugu kuri CD irakwamba. Ibyo byose ni ibintu byagiye biba by'amakosa akomeye, navuga bishobora kuba bitumye n'uyu minisita ataguma ku mwanya we nkuko twari tubyiteze.
Ministeri ifite siporo mu nshingano zayo yahawe Esperance Nyirasafari wari usanzwe ari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Julienne Uwacu yaramaze igihe gito kuri iyi ntebe, yaje asimburaho Joseph Habineza nawe wari warabanjirijwe na Protais Mitali. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Inshuti mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze